iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranye Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi itariki 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu tuganira ku buzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme. Mu ntumbero yo guhimbaza neza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme uhimbazwa buri mwaka, Arlette Akimana cegera cya mbere cya Miss Burundi umwaka w'2017 yaratunganije isekeza ryitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe. Muri iryo sekeza, Arlette asaba abarezi n'abavuzi guha abana babigeme inyigisho zerekeye isuku no kumenya guharura ikiringo cy'ibihe by'ubutinyanka n'ingaruka ziri mu gutwara inda batifuza hakiri kare. Mwe mubona inyigisho nk'izo zihindagurika ry'umubiri w'umwana w'umukobwa canke n'umuhungu zohabwa gutera kuyihe myaka ho kwigisha ikwi? Izo nyigisho zotangwa n'abande? Nivyo tujye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Miss Arlette Akimana niwe mutumire mu kiganiro cy'uyu munsi. Kaze mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene ni 1 2 4 4 1 9 9 1 ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko mwabyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana w'umwigeme uhimbazwa buri mwaka tariki 11 kugeza kuri 16 z'ukwezi kwa 11, Arlette Akimana icegera cya mbere cya Miss Burundi w'2017 yaratunganyije isekeza ryitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe. Ni isekeza rijanye n'umugambi yatorewe guhagarira igihe yaba première dauphine, ni kuvuga icegera cya Miss. Umugambi yitiriye irondoka rijanye n'amagara meza, inkingi y'iterambere. Iryo sekeza riheruka kuba ryamaze indwi kuva ku itariki 11 gushika kuri 16, ryahamagariye ababyeyi abajejwe ibijyanye n'amagara y'abantu ukwitaho no guherekeza umwana w'umwigeme kumuronsa ubumenyi bukwiye ku bijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe. Icegera cya Miss yasaba abarezi n'abavuzi guha abo bana inyigisho zerekeye isuku mu bihe by'ubutinyanka, ukubigisha guharura ikiringo cy'ubutinyanka no kubasigurira ingaruka ziri mu gutwara inda batifuza. Arlette asigura ko izo nyigisho zijanye n'imyaka umwana w'umwigeme abageze ko zizomufasha gutegura kazoza kiwe neza n'ak'igihugu cyamwibarutse. Iryo sekeza rero ryo gufasha umwana w'umwigeme ryarangije ku itariki 23. Twatumiye rero Arlette Akimana atubwire zimwe mu nyishu boba baratoye hamwe n'abo byahuye muri iryo sekeza n'ibindi kubijyanye n'iki cyumviro ciwe cyo gufasha abana babigeme kuronswa izo nyigisho bakiri bato. Twakira umutumire wacu Arlette, kaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane. Mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Ego.
Arete utubwira muri make icyatumye uhitamwo igikorwa cyo guhimiriza abarezi kwigisha abana b'abakobwa kumbure n'abahungu barakenezo nyigisho ariko kubigisha ibijanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo bakiri bato ni igiki cyagutumye ukoresha igikorwa
cyantumye nshobora gukora icyo gikorwa nuko ubwa mbere nari mpanzwe ishinga no kubona umwana w'umwigeme ariwe novuga nti kenshi ahura n'ibibazo mu bijyanye no gutwara inda atifuje ugasanga biramubujije gukurikirana akazoza kiwe ndetse yari kuba novuga nti umuntu yari guteza imbere igihugu ciwe ugasanga bihagarikiye hagati
birumvikana iki kibazo abarezi harimo abavyeyi abajejwe amagara y'abantu abigisha iyo mukiganiriye ukabibabwira yuko ari ikintu kuri wewe ubona cohera ku myaka mike kuko kenshi turumva yuko usanga abenshi batangura kubyigishwa bakuze banameze no kurenga ubutinya nka nibindi bacakira gute iki cyiyumviro cawe mu kiganira ko gute iyo ikibasiguri
naragerageje ndayaga n'abantu batandukanye umwe wese novuga yuko abifata uko ukwiwe kuko murabizi abantu turatandukanye kandi imiryango turatandukanye umwe wese rero ngerageje aho ushikana mfatiye nko ku bantu nka babiri hari uwambwira ati ubwo n'ubusutwa canke ndetse ntibijyanye n'imico y'ikirundi ubundi nawe akavuga ati kubera ingorane tubona ukuntu zabaye umurengera twifuza yuko ahubwo ubwo rugamba wurubandanya bigashika kure bigatandukira ahantu hose tukaronka akajyo ko guherekeza umwana w'umwigeme kuva mu myaka yiwe akiri muto gushika ashike mu bigero kugira ngo bimufashe abikurane
bimwe none mu bibazo we wabonye haba mu miryango canke mu bagenzi bawe ibibazo bahura nabyo kubera kutamenya ni nk'ibihe umwana w'umukobwa ugasanga iyo atangiye kubona ihindagurika ry'umubiri wiwe canke kuja mu butinya nka atana kimwazi zimwe mu ngorane ahura nazo ni nk'izi
zimwe mu ngorane biva ku kutayaga cyane cyambere kutaronka novuga nti ikiyago turetse n'abavyeyi gusa mugabo n'ikibano mugana aho nyene umwana w'umwigeme hari igihe usanga aronse novuga nti inkuru zitarizo ugasanga ziyamukwegeye cyangwa nawe ugasanga yumva inkuru zo mu kibano aho aherereye cyangwa ndetse no kuri telefone izi ngendanwa dusanze umwe wese afise ugasanga umwana w'umwigeme aronse inyigisho atategereza kuronka ugasanga rero abikurikije nabi agaca aja mu bintu novuga nti bitabereye agaheza agatwara inda hama bikonona akazoza kiwe n'ak'igihugu
none kuri wewe uruhara ubona runini cyane ruri kwande ruri ku muvyeyi w'uyu mwana w'umukobwa canke kuri se w'uwo mwana w'umuhungu yari kuba yaramubwiye ibyo bintu canke ruri kubigisha kuri wewe uruhara ruri cyane cyane kuri nde
uruhara ni rwa twese kubera novuga nti umubyeyi we nyine ntiyovyishoboza nibyo baravuga yuko mu by'ukuri indero nyayo ihera mu nzu kuko ni naho umubyeyi niwe akwibaruka hamagahetse akaguha indero novuga yuko ababyeyi ari nabo turabira ko kenshi mugahana igihe novuga ni n'ikibano usanga tubifitamo uruhare ndetse n'abarezi ku buryo naho usanga tutaronswa ubumenyi twategereza kuronka ku byerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza
urakoze cyane Arlette Akimana icyegera cya mbere cya Miss Burundi 2017 niwe turi kumwe turi kuganira ku bijyanye no guha inyigisho abana b'abakobwa cyangwa n'abahungu ku bijyanye n'ihindagurika ry'umubiri wabo bakiri bato ni bimwe mu bikorwa arimwe muri iki gihe byo guhimiriza abarezi bugufasha bofasha abo bana kuronka amakuru akwiye kugira ngo ntibagwe mu ngorane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nabo nyine tubaha karyo ku mirongo ya telefone duhere kuri Birori. Birori uraho neza?
Neza cyane.
Amahoro amahoro.
Amahoro cyane.
Kibazo cyangwa icyumvi?
Oya si ikibazo. Nibyo muri ko muravuga nanjye birangihara cyane rwose. ikibazo ahubwo nagira ari nk'intererano ntanga. Yego, ni byiza cyane ko umubyeyi ababyeyi batangura kubwira abakobwa babo bakiri bato bakababwiye bakaganira ba kubirekeye cyane cyane ihindagurika ry'umubiri wabo bakabimenya hakiri kare, bakabakurikirana hakiri kare pana kuza baratinya kwagiye usanga umubyeyi batinya umwana wiwe cyangwa umwana ugasanga kuze atazi ibintu bimushyira kwa ugasanga agiye nko mu butinya nka atabyarazi. Ariko iyo umubyeyi yagiye arabimubwira hakiri kare akamubwira ati umubiri wawe bizogenda uku n'uku n'uku biraheza bigafasha cyane. Rero notera ko ababyeyi boza baregera abana babo bakaganira kugira ngo umwana w'umukobwa ibintu bimushyikiye akabagira ibintu byategeza kumushyikira ko bakaganira bagakinyukana mu bisanzwe bagiza cyane.
Kuri wowe Gabirori, umwana w'umuhungu nawe nyine ubona nawe nyine akwiye kwigishwa cyangwa kubwirwa ibijyanye n'umubiri wiwe akiri muto kugira ngo nawe nyine ntihazogire ikintu kimutangaza cyangwa kugwa mu isanganya ryo gutera inda umuntu, wowe ubibona gute?
Yego, n'umwana w'umuhungu nk'uko umwana w'umukobwa nawe nyine bikenewe n'umuhungu nawe nyine birakwiye ko ababyeyi bo haba kuja barayaga bagasiguranya umubyeyi agasigura umwana w'umuhungu amubwira ati ibintu bimeze uku n'uku n'uku ko hariho igihe igice bita mu gifaransa development de l'organe sexuel secondaire aho bitangura kugira nyamara umwana w'umuhungu akabona yuko yatanguye gukura akabimubwira ati bizomera uku n'uku n'uku, wewe ugeze ku imyaka ukabona ko bitanguye gukura ushobora kugira ubwiza bugafinata ukaryama n'umwana w'umukobwa ushobora gutera inda. Izo rero akabimenya ko hari igihe bagira ngo ni nko gufinata bakaryama n'umwana w'umukobwa n'umuhungu ugasanga yamuteye inda atabyarazi ko ushobora gutera inda, ugasanga ari ikosa ryabaye ku babyeyi. Iyo babivuga hakiri kare bakaza barabiganira bowe abana babwize ari nko gufinata ariko basanga baguye mu ikosa ugasanga bibagira inkurikizi imbi zizogura no gukurayo no kugaruka mu buzima bwabo, ugasanga ubuzima bwabo bwa minsi yose barabwononye kazuza kabo karapfuye ariko byari gukira hakiri kare.
Yego, urakoze cyane Birori, turagushimiye.
Yego, murakoze namwe.
Tubandanye ku murongo wa telefone twakire Alida. Alida, aho neza?
Yego, na mahoro, murakomeye nawe?
Yego, duhamagara ihe Alida?
Ndi muri Bulgari.
Bulgari, utwumvirije kuri interinete?
Yego, kuri interinete.
Ni byiza cyane muri Bulgari ko muriko muratwumviriza. Ikibazo cyangwa icyiyumviro?
Jewe ni intererano nashaka kubaza gukeza agahita k'Imana ku mugambi wiwe kwisekeza yakoze kubyerekeye kwigisha abakiri bato ibyerekeye ihindagurika ry'imibiri yabo. Nkaca mbona yuko ni ikintu gishasha mu bakiri bato b'Iburundi aho bari kubatera intambwe batangura kubifata nka nkama bo nyine bakaba aribo bagomba kwigisha batonya babo n'abakuze bamwe ushobora gusanga ari ibintu bimwe bimwe batazi. Kumva rero yuko biko bikorwa n'umuntu akiri muto nk'uyo ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyo gushigikira. Hama nkavuga nti ibintu byoba byakorwa mu miryango bitari ahabona mugabo ubonye ko bitanguye kuvugwa ukavuga tuti ni byiza kuko kwigisha umwana akiri muto ibintu by'ihindagurika by'umubiri wiwe bituma umukingira hakiri kare, kuko hariho nk'ibintu umuntu umwe wese ageza aramenya akwiye kubagenza ugasanga ni ibyiyumviro bitari ibyo ngo bw'imibiri hakiri kare bo nk'umubyeyi wiwe agatahura hakiri kare, kuko haba ari nko ku mukobwa haba ku muhungu byose birakeneye. Kubona nk'umwana yatwaye inda afite nka mama wiwe cyangwa papa wiwe ariho hasi wiwe biyamara amaze gatonya, kuko n'ibintu twategereza kuba twarabigisi mugabo kubera ya ndero yacu y'ikirundi atari mbi kuri bimwe bimwe mugabo dukwiye kukanura tukaza turashyiramo ibindi byo imico y'ahandi hamwe uvuga uti jyewe umwana wanjye ndamwicaritse ndamwigisha ibi n'ibimiye gusa ndashobora gutahura yuko ababyeyi b'abarundi batinya gato bavuga bati jyewe nkabimwigisha hafata yadukana izindi ngeso ahubwo hafata agenda kubigerageza arabe yuko ibyo niko ndamwigisha bishoboka cyangwa bidashoboka mugabo mvuga nti nimba wowe uri umubyeyi bigutera isoni kubimubwira bashobora kurondera nk'umusante wiwe donc inasenge wiwe umukuzine wiwe ukamubwira ati genda umumbwirira ibi n'ibi 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 kugira ngo ejo hageze ikiba ntazatangare kuko ndazi yuko hariho nk'abakobwa bageze kuja mu butinyanka barabura ingene babibwira ababyeyi babo kuko bavuga ati jewe ninamubwira yuko hashikika ikintu ahava mbaza ati byagenze gute umva ibyo nabyo rero biratuma umwana ashobora gutinya kubaho ku mubyeyi wiwe ntacyo kimwe bijyanye bamwe bamwe bashobora kuba bibaza ariko ngo gutwara inda ngo witwarira ngo mu butinyanka urumva nk'ibyo ni ibintu bimwe byo kubasigurira bakamenya bati si uko bigenda umuhungu nawe ati gira icyo ububaha umukobwa amaze kujya mu butinyanka urumva bisigura ko ashobora gutwara inda gira icyo utinya ntimuhave mwiyibagira ngo mwibagire imibiri yanyu
interahamwe nziza cyane rwose Alida turagushimiye cyane rwose
murakoze cyane
tugarutse kuri wewe Arlette kuri ibyo birori yavuze ko inyigisho koko zikenewe cyane Alida nawe nyine natanze ibyumviro byiza yashizemo akantu kerekeye ukuntu ari ikintu gishasha muri iki gihe kubona cyane cyane nawe warahagurutse uvuga ati iki kintu koko ugwaruka dutegerezwa kugisaba abarezi bacu bakitwigishe tukiri bato n'abayinyuma yanje bashobore kuronka umuntu abavugira niko biri ngaho mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane ubona abakiri bato batanguye guhagurukira ibibazo nk'ibi bavuga bati ni mu bitwigishe abo muri kumwe baragushigikiye nabo nyine barabitegeye
nta kubesha nkitangura ntibyari ibintu byoroshye cyane kuko nabanje no kuronka n'impamba ingene no nabigira murabona haciye umwaka kugira narabanje kwicara bikwiye kugira ashobore kwibwira ati iki kintu nzokivuga gute iki nzogishira ahabona gute kuko benshi uhagurutse ukavuga ibintu bijyanye n'irondo kajyanye n'amagara meza bumva umenga wasaze umva urashira isoni kuba ari ikintu gishasha byarafashe umwanya mwinshi ndabisengera ndavuga nti harageze ni umwanya wo kubivuga ibi bintu birateye nuvuga nti birateye ikibazo kinini mu gihugu ko je byarambabaje ugasanga nk'umwana dufate mwari mwigana ni umwana yaraciye ubwenge cyane rwose mugabo ugasanga mu bintu byerekeye ubuzima bwo hanze nuvuga nti ndetse ibyo bijyanye n'amagara n'irondo kajyanye n'amagara meza ugasanga hari ibintu bimwe bimwe atazi ko ugasanga arasamaye gatoya ishiye byica kazoza kiwe ndavuga nti guhora siyo nyisho kireka basi ndabe yuko no bitangura buhoro buhoro aho mperereye hama abandi kumbure bazoheza bankurikire abazobona yuko ari ibintu novuga nti si byiza bazoheza banyandikire bambwira ati gira ukunye hindura abazobona ko ari ibintu byiza baheze bashigikire novuga nti mu nshamake ni urugamba ni rwa twese kuzana ibyo bintu bishasha ni bya twese ngira nti ahanini ukora ikintu nicyo kiba gihambaye ego
kuri icyo nyine Alida yavuze ikindi cyerekeye ababyeyi bagifise ubwoba bwo kubwira abana babo bijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo kuri batinya yuko boca baja mu ngeso mbi boca bamenya ibindi byinshi batari bakwiye kumenya kiracyari kimwe mu ntambanyi kuri wewe ku babyeyi ubona bafise naho yatanze uburorero yuko bashobora kuja bakabwira abandi bantu mu kibano mu miryango bakabwira uwo mwana wabo ariko gutinya yuko umwana wabo acaja mu ngeso mbi kiracyari ikibazo
je ababyeyi mu bisanzwe ndabatahura ababyeyi b'abarundi novuga nti harya umuntu atanga icyo yaronse icyo afite n'icyo atanga nyamba bobo bakiri bato batigeze babironka bakuze bababwira bati ibyo ntibitavugwa ibyo ntibitera soni cyangwa naho muzogenda murabimenya mwebwe nyine uko muzogenda murakura cyangwa naho ugasanga babibwirwa barinze kwinyegeza novuga nti shaka kubaha nk'inkebuzo n'umunsi ndababwira nti kubwira umwana byose ibyerekeye novuga nti ironduka jaye n'amagara meza kubimubwira ukagenda uravuga bivanye n'imyaka ageze ko ukarondera amajambo meza ajanye n'imyaka by'ukuri umwana ageze ko sibi na gato sibi na gato ntibizomutuma ngo aje kurondera ngo ingeso mbi ngo ibyo adahora akora kuko jewe ku bwanje nibwira nti umuntu yari karakura yarabwiwe ikintu akiri umwana aravuga nti reka mpitemo ni ukuvuga yuko umwana ashobora guhitamo mu byo atazi ahanini umwana uri kumubwira byose ukamuha novuga nti inkuru nyazo ukazimuha zose ukamubwira ati ngibi ahanje ndagejeje aha ukamwereka ikiciza kandi ntubivuge nk'uko umenga byo bari itegeko cyangwa amabwiriza oya ukabicisha mu majambo asanzwe ukamubwira ati niyo wagira ibi umenye yuko azoba ibi cyangwa se ukabicisha novuga nti mu kiyago kujya muhora mujyaga no ku bindi nicyo bikaba ikiyago gisanzwe ku buryo naho umwana niyo wagira muri bavuga nti muri situation nk'iyo onye azoheza yibuka ibyo umubyeyi azoba yaramubwiye wanashima yabimubwiye na neza bizomutuma agira novuga nti ahitamo neza akavuga ati jewe ndiko ndakura barambwiye yuko ibi inye habaye ibi ingaruko ari izi inye yego mu majambo make si bibi na gato ahubwo bizodufasha guhitamo neza
mvuze neza katubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi Arone urakoze kwihangana wiwe neza amahoro duzijwi ego
alo
duga kwijambo Arone
amakuru byo nuke yarirete ari karavuga akimana nisanze vuga maze ndabishima cyane icyo cyiyumviro yatanze ni cyiza cyane nka twebwe kugwaruka kw'abahungu cyangwa kw'abakobwa ngaha mu Burundi mu Burundi ni kuvuga ugwaruka cyane cyane kw'abakobwa rukunda guhura n'impanuka kubera yuko ababyeyi babo ubumwe batagira batakivugana cyangwa ngo bayage n'abakobwa babo ibijyanye n'irondoka cyangwa amagara meza isanga rero umwana w'umwigeme ageze kujya mu butinya ntabwo yatababizi barisanga yatwaye indani atifuza agasanga ni ibibazo arahije ishuri ibintu bivyo bikagenda nko komeza ariko iyo umubyeyi yagambiye n'umukobwa wiwe akamubwira ati nyamara wewe azogerayo aho imyaka yakuze kumukura bikazogenda ukunoko ageze muri ya myaka y'ubutinya ntaramira ati ibihe byo gusana imbanyi n'ibi nokugenza uko bikagenda ukunoko n'uko
urakoze
rero ari icyiyumviro cyiza ariko ubu kubera yuko ababyeyi bakaganira n'abana nka kera basanga bicara imbere y'iziko bakaganira ku bijyanye n'umuryango ibijyanye n'ukuntu umuntu agenda arakura usanga rero abana ibyo baza kubigwamo batabizi ugasanga rero ni ikibazo
yumvikana cyane urakoze Yarona
icyo kibazo yenuge yawe umwanzuro yafashe ni myiza cyane kugaruka kabisa hanyuma boza barabitura mu mashuri ku mavuriro usanga ari ibintu byiza cyane usanga kubera twebwe turi ugwaruka twebwe burundi bwejo rero tuje kumuhorera nta n'icyo twakwifasha muri kazoza cyangwa ngo tugafashe igihugu
urakoze cyane ku ntererano Yarona urakoze cyane ku ntererano yawe tubandanye twakire Eric ku murongo wa telefone Eric uriwe neza
mwiriwe
amahoro
amahoro ni Sadi
ya ni Oriane
nanzi nga ni Diane
Eric uduhamagaye uri hehe ikibazo cyangwa icyumviro
ndi Ingozi
mu Burundi duga ku ijambo
Burundi bo je ikintu nabonye ni byiza kandi ndamushimiye mu minsi kwica kintu ariko arakora bo cyane kintu kiranabonye muzima nuko abantu benshi usanga kenshi udafise umuntu agukocinga umuntu agufasha kuba hafi kuko ikindi nacyo nuko mbona umenga bo hariho n'ababyeyi bamwe usanga babikora n'abandi usanga nyine umenga siho bari basanga ikindi numva nabo bananye nabo nyine ubwabo kuko nasanze mu buzima udafite umuntu ashobora kugukocinga ashobora kugukurikirana ashobora kugusiva umva ntawushobora gushika to bisaba ko umuntu araho umuntu nyine wicitegererezo amugira kuko naje hari umuntu ufite ankurikirana nyene iyo hari kiba nyene cyanje nyene muri jewe ndakimubwira Nene chikini lono ugira
Hama mwono gaerike Umunu bufise ukibigira Abari nga muyomba, abari mkuru wawe Abari nga ande umva Wokuguru lilebi nukami mugira
Bo, ari nga wanyele du Tuwa turi hamwe Kuko muyomba wanyari Nituri kumwe hafi Ari nga wanyele sanga turi Turi hamwe nye dukunda guhura kenshi chana kuko musanga nk'umuntu nkaje benshi bari bujumbura abandi bari he umva umuntu bisaba ko umuntu ujye mubonana umwanya munini cyane mu ndwi
rero wowe utanze impanuro yuko ukumbure utabironka ku muvyeyi wawe worondera umuntu ari kuri hafi mubonana kenshi wo kwitura ukamwibariza wowe
kuko ikindi nabonye nuko kenshi umwana namu icyo kiganiro hagati y'umwana n'umuvyeyi nasanze bigoye kuko umuvyeyi biragoye uko nashaka kubitangura umwana biragoye kuko nashaka umugabo je nkaje byinshi nabimenye biva n'abajama n'abagenzi twari kumwe hasi urumva sindi ari ibintu nyene mwe ngabigoye menga umwana akumva complexing ngo ndamubwiye abagira iki n'abavyenye ugasanga yagiye muga nasanze iyo muri kumwe n'umuntu nyine muri hafi
ariko umuntu agomba kuba akuze yagukurira atari umugenzi wawe kuko ashobora kuguha amakuru atari yo nk'uko arete yabivuze no kurondera umuntu
akuze
yakuze
umuntu akuze nyine n'ubundi naje nk'umuntu arakuze haba mu myaka haba mu makonesansi ni byinshi ndamwigira ko umuntu
urakoze cyane urakoze cyane
ni kintu nashaka kuvuga gatoyi halo umva nasha gusaba abo bantu barondera umuntu nyine ari hafi cyane ashaka umva hari gihe nyine benshi baca bitwaza ngo bacavuga ngo baca kwiragiza urukurukuru muganda azi ko mwabo bantu bagenzi biwe ari hafi yiwe nyine amurabe nyine amwugurukire nyine
birumvikana urakoze cyane ku ntererano yawe Eric turagushimire ka duha akaryo abandi ku murongo wa telefone Eric Yasaba uraho neza alo Eric
alo
amahoro neza
mahoro
ikibazo cyangwa icyumvi
ikibazo
uri kwishuri rya Amerika Eric yawe uhamagaye ikibazo cyangwa icyumviro mu kiganiro ndumva Eric tari kora rumviritse ikiganiro neza reka tugaruke ku mutumire agareta k'Imana ku bibazo n'ivyumviro byawe hanini haya byari ivyumviro bashikirije baragushigikiye cyane ku bikogwa urimo kuko nawe nyene nkuko nabyumvise basana baraba jeune babona yuko iki gikogwa gikeneye cyane Eric aratanze intererano avuga yuko byiza nuko kumbure umwana iyo kwegera umuntu akuze ashobora kubaza ibibazo iyo tangiye kubona habaye ibintu byihindagurika mu mubiri wiwe icyo cyumviro ukibona gute
nacyo nyine ni cyiza kuko novuga nti abavyeyi twese ntuzobamano novuga nti rero mu buzima umaze kubona yuko umuvyeyi umutinya canke naho ubona yuko ico kibazo mutokiyaga nibaza ko uraba mu bakwegereye canke se ukaraba umuntu yobagejwe ibintu by'amagara y'abantu canke se ukaraba umuntu w'inshuti canke wo mu muryango mwemera w'umuhanuzi ukamwegera ukamubwira ati ndasisi bimbakiye ndakeneye kumenya ibiraba ibijanye n'irondoka cyane n'amagara meza kumbure nawe yandashoye kubikubwira nk'uko bipfuza azuheje akurangire uyundi mugabo umuntu akaba afise novuga nti inkuruzo ego
none nko mu matoza bo baragize cyane kugerageza kumenya uko muri kahise byakogwa mu migenzo y'ikirundi byagenda gute abakobwa bari bafise igihe basigurirwa ibintu canke harigeze kuba umuco w'ukwicarana umwana w'umukobwa ukamusigurira nk'umuvyeyi we canke nko mu muryango muri kahise byagenda gute
Je muri kahise sindabize ko cane gose ariko gerageje ku novuga nti kuvugira kuvyo noba nibukana noba narasomye nuko umwana w'umwigeme agira ariko aritegura kuja kubaka novuga nti banasenge canke se abavyeyi mama wiwe baramwegera bakamuhanura bakamubwira bati bizogenda uku nuko mu rugo urigenza uku ibintu bijyanye n'impanuro ariko urumva yuko baza kubimubwira novuga nti barateze gatoya kuko urumva novuga yuko ikibazo cerekeye ni nondoka jyane n'amagara meza ni ikintu gikwiye kuduherekeza ubuzima bwacu bwose kuko novuga n'ibintu nkama naho tubifata ko ari ibintu bisanzwe cyane ibintu twatereza gufata nkama kubera ni ibintu novuga nti umukobwa yopfa gusamara gato ubuzima bwiwe bwose buba buhagaze
none nko ku myaka tugarutse gato inyuma kuri izo nyigisho ingene zotangwa umwana kuri wewe ubona botangura nko kumubwira amajambo amwamwe nko kuyihe imyaka umwana w'umukobwa hari ibimenyetso umubyeyi yoraba yuko harageze ati umwana wanje w'umukobwa reka ntangure kumubwira kanaka yuhera nko ku myaka ingahe kuri wewe
Je kuri jewe nama mvuga nti bivana n'ingene umwana musanzwe muyaga kuko ntiwoza kuvuga ngo rero tuyage ngo bya bindi mutigira muyaga n'ibintu bito bito umva byose bihera ku kiyago mu muryango ingene bisanzwe bimeze bikavana n'ibyo mwemera novuga nti aho musanzwe musengera bikavana n'ikibano aho mubaye ingene bigenda hama nkavuga nti andro novuga kubijanye na ryari wowe mubwira novuga nti umubyeyi niwame wumviriza umwana wawe ariko imyaka je kuri jewe novuga nti ari umwana wanje notangura kumwigishiriza kuyo bari kuva ku myaka y'umunani kuduga kubera mvuga nti amaze kwinjira novuga nti muri iyo myaka yo kugira ubutinyanka ihera kuri cumi n'umwe kuduga gutyonye ntaba akibyumviriza neza nato iyo myaka umunani kugira ngo umwana niho aheza akakumviriza akaba ari novuga nti aneze
abatekanye canke agusonera gukunda
ego kuko amaze kugera muri ya myaka y'ubuyabaga ntaba akikumviriza nk'uko byategerezwa ahanini aba yemera ibyo yumva mu kibano canke ibyo abona ku kuri telefone ngendanwa cyangwa se ibyo abona kuri kumbonesha kure umva ni naho mvuga nti umwana yotegurwa hakiri kare ukamubwira ati uzobona ibimenyetso ndetse n'umubiri wawe ugenda urahindagurika uzobona ubutinyanka ntibize bigutangaze abimenyeshejwe kare biramufasha kudatangara biramufasha kutarinda kurondera ngo ibi n'ibi na biriya hariya adatekana arakurikiza nyene ibyo aba yarabwiwe kuko iyo umwana abyiwe ikintu akiri umwana aragikurana kandi ndazi muri twese iyo kenshi umubyeyi aba yarakubwiye ikintu ukiri umwana akubwiye ati iki kirabujijwe canke naho mwana niyo wagira iki umenye yuko hazoba iki kenshi mu kugira ikintu ubanza kwiyumvira ati iki kintu bari barakimbujije nayo mpamvu uvuga nti kare byoba byiza ariko byose bikavana n'ingene musanzwe muyaga n'umwana wawe mu muryango iwawe
Urakoze cyane ragijwe ijya America isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka umutumire ni Arlette Akimana icegera cy'ambere cya Miss Burundi y'imyaka 2017 akaba yaraheruka gutunganya isekeza yagitiriwe gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire abanywanyi bishwe rya America Gilbert Mahoronezi.
Namaho
urahura komeye
turashima
niriza cyane duga ku ijambo
twashaka kubaza Hello
wi turakumva Gilbert duga ku ijambo
twashaka kubaza umutumire Mbega nk'abakobwa baba mu ntara za ruguru hari yatita benshi bakumvuga ngo ni mu gitoki Mbega yoba ahashika akaraba icyo yabafasha bo boko mbona mbega kubijyanye n'isuku sikirenga akaba tukanje karako
urakoze cyane Gilbert. Arlette bakobwa babo mu gitoki nk'uko Gilbert abivuze ruguru hagati ruguru mu gihugu urabashikira urabaheza unyigisho avuga cyane cyane
zishaje gende naratanguye kuko nitogwa naragize no vuga nti intambamye zimwe zimwe kugira ashobore gutunganya uyu mugambi ariko mu nyuma zaho ndahita ndiyumvira nti sinoguma nicaye nireka ndondere basi nze ndakorana n'amashyirahamwe cyangwa se ama organization
amashyirahamwe
abantu bo bakora ibijanye ni n'umugambi wanje ndaheza turaheza turaja hamwe bamwe twaradugana tukaja kuri ku rubuga tukitaho umwana w'umwigeme twashoboye gukorana n'amashyirahamwe amwamwe kandi byaba ari ibintu byiza muga nk'uko ndababwira nje ntanga ingufu zanje aho nshikana naho ngeza ego
none muri iki gihe abo abagufata mu mugongo ni nk'abande abo wifuza gukorana nabo ni bande
muri iki gihe sinovuga nti ndafise ngo umuntu yoba mpa ngo ntuvuga nti ngo uburyo ngo ukora ngo uyo mugambi wawe ariko ndikora ku bagenzi kandi nkagira ko ndanabashimira ndikora novuga nti kumashyirahamwe amwamwe abakagerageza bakama novuga nti ingu tugakorana twese tugatanga inguvu ariko sinovuga ngo hari ngo ikigega gihari ngo kugira ngo gishore ngo kufasha muri uwo mugambi wanje wiwanje gusa oya nkagira ko ahubwo ndabatera ka ndashaka gukorana na gouvernement leta byongereye cyane rwose muranye
ni nk'ubuhe bushikiranganji ubona ubushikiranganji
bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhanya nganda sida hakabaho n'ubushikiranganji bw'indero niyo nubwo bushikiranganji bubiri numva twotangura gukorana kugira ngo nshobore kubandanya no mu bindi eko
cyane cyane mu ntara hagati nk'uko Gilbert
n'ubushikiranganji rero bwo mu ntara
ndavuze niko cyane cyane kuja kugira ngo uronke ubwo buryo nuko gushobora gushikira abigeme mu gihugu hagati
ego
radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka tumira mate turagaruka ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KHz 15,320 KHz 15,675 na KHz 17,730. kumusi wagatanda tu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 180 na kilo Hz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 466 na kilo Hz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Arlette Akimana, cegera cambere cha Miss Burundi mu 2017. Tukaba tuko turaganira ku mugambi n'ibikorwa rimwe byo kugerageza guhimiriza abarezi gufasha abana b'abakobwa kumenya ibijyanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare mu kubakingira ibibazo bashobora kugwamo, harimo no gutwara imbanyi batifuza, kurwara indwara zitandukanye n'ibindi. Arlette, tugarutse ku kibazo cerekeye inyigisho mutanga kubijanye n'iryo hindagurika ry'ibihe ry'umubiri w'umwana. Muri iki gihe mu Burundi inyigisho zitangwa muyihe myaka y'amashure, bazitanga ryari kubana bari bose mu mashure, cyane cyane amashure ya leta?
Naragerageje novuga nti kubaza, bambwira yuko ngo hasigaye hari icigwa citiriwe FCH, ico novuga mu Gifaransa formation civique et humaine. Ari novuga nti ni na vyiza nongera ndabahimiriza muri uwo mugambi, kuko twe ku gihe cacu siko byari bimeze. Ku gihe cacu twaronsa inyigisho novuga nti abigisha baracisha ko bisanzwe.
Muhe mwaka batangura gucisha ko?
Mu mwaka w'icenda.
Mwaba mufise nk'imyaka ingahe?
Twa dufise nk'imyaka nka 15.
Ni ukuvuga ko mwaba mwamaze kwinjira mu butinya nk'amo mumaze mu myaka nk'itatu?
Twamaze kwinjira.
Ubu rero muri iki gihe iyo izo nyigisho za FCH zitangwa mu yihe mwaka?
Bambwiye ngo zitangwa mu guhera muri secondaire, kuva mu myaka yo muri secondaire.
Radio Ijwi Amerika, reka tubandanye ku murongo wa telefone duha akaryo abandi banywanyi. Twakire Emile ku murongo. Emile, uraho neza? Alo Emile?
Hano ndabumva cyane.
Mwiriwe Emile, duhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Duga ku ijambo.
Yego, nagira mu ndamukirize umutumire. Yego, nagira mse n'uterera kuri icyo cyumviro cyiza yakoze. Mu bisanzwe byari bikenewe ko abana babigeme bigishwa ibyerekeye ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare cyane, kugira ngo bamenye nabo ingene bitwara, kuko kenshi bikunda kubagora. Nkavuga nti bakwiye guhera ku myaka bivanye n'aho umwana yakuriye, ku myaka nka 12, icyo bita muri age de la puberite, kuko niho umwana aboneka ko ariko arakura ku bihimba bimwe nk'amabere n'iki. Ukuvuga natavuga ku babyeyi ko boba hafi y'abana babo imbere y'uko baganiriza, bakaraba bati mbega umwana angana gute, yatanga gusonga amabere, ubu nomubarira iki, bivanye n'ingene amubona. Kuko umwana naza kubwire yimenye biragoye, nuko umubyeyi bamuba hafi kugira ngo uko ibihimba byo biza birahinduka nawe hatatangwa kumwegera kugira musigurire. Nagira n'akabazo rero ashobora kunyishura nti mbega ko yihaye uwo mugambi afise uburyo bungana gute kugira ngo azoshikire mama ba ruguru? Nibaza bigoye ko basigurira abana babo kugira ngo nabo banyugwe, kuko abamama bahari haruguru iwacu birabagora kumva ko yobwira umwana wiwe ibyo bintu akiri muto. Baca nibaza none afise uburyo bungana gute kugira ngo azoshike hariya ku mutumba iwacu hariya tuvuka. usanga bakura basa nabanti ubwenge gusomba mu mitumba kucerekeye imibiri nibaza ko iyo kwihata gashi akibanda haruguru ruguru mu mitumba kugira ngo inyigisho baziruhe hakirikare cyane murakoze cyane
urakoze cyane Emile nkuko Miss Arlette Akimana yari yabisiguye ko muri iki gihe ariko ararondera abo bikorana kugira ngo atere intambwe mu nyigisho ziwe kumbore nivyakunda azoshika hiyo mu ntara hagati ariko kandi mpamagarire abakenyezi nabigeme bahamagare kuri iki kibazo kibaraba kubijanye no kumenya ihindagurika ry'imibiri yabo turifuza kumenya ico biyumvira uko babibona Sinarete wenyene kumbore yashaka ko afite iki ciyumviro rero muhamagare ku murongo wa telefone mushikirize ivyumviro vyanyu kuvyo turiko turaganira na Arlette Numero ni ya indi nyene ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubira nimero yacu mushaka kuduhamagara ko kuri WhatsApp tukabona nimero zanyu tukabahamagara ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe tubandanye ku murongo wa telefone rero twakire Ezekiel uraho neza
amahoro cyane
duhamagaye rihegeze ke
ndi mu ntara ya Cibitoke
duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
ego muri make bisanzwe abana babigeme barakwiye kuronzwa inyigisho na cyane cyane ku mashuri cyangwa n'abandi bantu babona ko bashobora kugarukira abana bakiri batoya kugira ngo bamenye ingaruka zishobora kubashyikira mu gihe boja mu bintu bishobora kubateza ingorane batazi izo ngorane izo ari zo ego
urakoze cyane Ezekiel ngaho mu ntara ya Cibitoke turagushimiye arabetse tugarutse kuri mwebwe izindi mpanuro none ubona wotanga kuri iki kibazo haba ku ruhande rw'abana cyangwa ku ruhande rw'ababyeyi n'abandi barezi n'inkizi
nuvuga nti ababyeyi nibareke gutinya byo kuri batubwire twebwe abana batubwire nyine bitwerekeye hama nongera ntanga impanuro ku bagenzi banje b'abakobwa mvuga nti umukobwa hari hose mwana w'umukobwa hari hose umenye ko ufite agaciro umenye yuko umubiri wawe ari uwawe by'ukuri kandi yuko utegeza kumenya ingene ukora ukamenya n'ihindagurika ryawe bijyana n'imyaka uba ugeze ko ukamenya yuko niba wigenza nabi nk'uko abandi bose bagiye barabivuga ushobora kuhakura navuga nti mbanye ukipfuje bikakubuza gushika kuri kazoza kawe ari wipfuje
hari n'uruhara rwa bakuru babo nabo nyine bategerezwa kugira bagafata iyo ntambwe bakabaganiriza abatonya babo nabo nyene kumbure hari igihe usanga nabo nyene bakeka yuko ababyeyi babibabwiye canke nibaza ko nabo nyene bakwiye guhamagarirwa kuba mu barezi b'abana b'abakobwa
ego kuko novuga nti umuntu hajya mu wamuvukana ni ikintu kiba gikomeye cane kuko yakugiye ikintu nibaza yuko kenshi bisumba no kukivugirwa n'umuntu wo hanze cyangwa se gusomera kuri do telefone ngendanwa ego butuba hafi bakaba hafi umwana w'umwigeme kurya nabo bashobora kuba barazironsa kiri abana babihe nabo batoya babo cyangwa utabironse nawe akaba abizi kuko umva ari mukuru wawe ni ukuba ko aba azi byinshi kugusumba mu bisanzwe nk'uko byategereza kugenda aheza akubwire nawe agukingire ibyo ataronse kuko nanjye nibaza yuko si uko naronse ngo ibirengeye ngo ni uko ndiko ndabigira abandi cyangwa ni uko ndiko ndatumirira abandi kubiha abandi
oya habanamba nukwera na wonye yuko umwana unigeme agira ingorane mu gihe ataba yarabironse naco gituma navuze nti naho nta novuga nti twese tutaronse ibikwiye abandi ntibisigura ko batategeza kubironga yego
none ni kubera iki akenshi iki kiyago kiguma cyitwa ubusutwa haba hari mwiki kiba kirengeye ku buryo ko bica byitwa ubusutwa iyo tuvuge mukuru ndi yabwiye mutonya w'ikintu kiriye canke ku ishure canke mu kibano bariko barabikuganiriza byitwa ko ari busutwa ni kubera iki kuri wewe
nase yuko ari kubera imico nakaranga cy'u Burundi ego kuko nivuga ndi kuva na kera ibintu bijanye n'irondoka bijanye n'amagara meza byame bifata nk'uko menga ni biterasoni kuko byame bifata yuko atari ibintu byo kuvugira hejuru mbwa n'unye tuko turahimiza suvuga yuko ngo dushaka kuvugira hejuru nyene nubwo nti uko umuntu yishakiye oya tuko tubahimiza kugira babivuge uko bitegeza kuvugwa n'amajambo meza ajanye n'ingene umwana angana bijanye n'imyaka yiwe kuko naho umwana utaza kumubwira nubwo nti dufate naho navuze imyaka y'umunani dufate nk'umwana ari munsi y'imyaka y'umunani aje kukubwiye akubaza nk'ikintu kuko urabona ubunye hariho imboneshakure umwana ashobora kuba yabonye nk'ibintu kuri kumboneshakure hamagahetse akabaza umubyeyi ati je nabonye ibintu ugasanga umubyeyi amwishuye nabi cyangwa akamubwira ngo ntiharagira ko wowe ngo ubwirwe ibintu nk'ibyo onye ibyo nibyo tudashaka dushaka tubahimirize hama barabe ingene buza barabwira abana babo n'amajambo meza atabarengeye atarengeye imyaka yabo kugira ngo umwana ntavaje hanze kurondera ibindi biza bisumburije ibyo umubyeyi yoba yamubwiye
urakoze cyane reka twakire ku murongo witwa Ruhaya Ruhaya turacyari kumwe alo Ruhaya
karande ndahari
uraho neza
yego ndaho neza mugira amahoro
twese ijambo ikibazo cyangwa icyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi
icyumviro cyanjye nshaka guha misi kandi bazarebaho neza nuko akenshi na kenshi bakunda kwigisha abakobwa bakirengagiza abahungu kandi umuhungu umwe ashobora gutera abakobwa icumi inda mu gihe umwe atwite akaba yatera inda abandi bakobwa bityo nkaba mbona imbaraga bagakwiye kuzishyira mu kwigisha abahungu kuko abahungu nibo bashuka abakobwa cyane n'abagabo umugabo umwe akaba yatera nk'abakobwa icumi inda bityo urumva ko abagabo aribo bafite aribo kibazo numva bakwiye gushaka ukuntu babigisha bakababwira ko bakwiriye nyine kubyirinda wenda nubwo abakobwa babigisha ariko n'abagabo bakabafukasengaho cyane kuko nibo akenshi batera amada cyane
murakoze cyane rwose yari Francis Ruhaya byamugoye kuri telefone yari Francis urakoze cyane Francis ku ntererano yawe kuri icyo nyine Arlette abahungu nabo nyine barakeneye izo nyigisho bobo ubona bazihabwa hariho umuco wo kuganiriza abana b'abahungu cyane cyane kuri ku bavyeyi babo canke bakuru babo b'abahungu
kuvyereke umwana w'umuhungu nibaza ko nabo nyene bazihabwa nkuko namwe ndabivuga bivana n'umuryango bivana ingene mwe musanzwe muyaga mu muryango kandi bivana naho n'ukwemera kwanyu navuga nti byari kuba byiza byari kuba binabereye n'umwana w'umuhungu ashoboye kuzironsa habaye n'umuntu ahaguruka akavuga ati natwe tubifate nka nkama tubereke ingene dukwiye kwigenza kugira ngo abana b'abakobwa tureke kuba rero kubatera izo mbanyo hatifunze mugabo nanje novuga nti nari narabyipfuje gukorera kuri bose mugabo arabyumva kubera novuga nti ingorane bijanye no kuba n'abadushigikira biragoye gufata bose ngo bashyire hamwe nkamuhaze ngo ubigishe kuko murabyibuka n'igihe twa turi mu ishuri mu cigwa cya biyoloji nge ndibuka yuko umwigisha ariko arasigura ibijanye ariko nk'uko baba yarabicishije ko kuko nti novuga ngo twarabyiga nyine nk'uko byategetswe kumera ariko arasigura kenshi wasanga yabari kasigura ikiringo kijanye n'ubutinyanka kenshi abahungu baratwenga bakanuvuga nti bakatwimoka ukabona yuko by'ukuri bari ko baradutwenga nko kumenga nyene
nti muri abantu
umwigisha menga nti turi abantu menga umwigisha ntiyarakwiye kubivuga kandi wasusanga nyene namwe muri ko murakurikira mutari ko murakurikira ugasanga ntibitavuze biraguciyemo kubera bari ko baragutwenga nturi hamwe ugasanga nyene bishitse nkuko byategeza gushika ego byari kuba ari byiza tuvuze tuti twese duhagurukiye rimwe n'abahungu haba umuntu abishinga ariko muravyumva namwe biragoye gufata abantu bose kugira bigisha ariko turizeye yuko buhoro buhoro dutanguriye n'umunsi ku mukobwa umwe babiri ejo bizaba byashikiye buhoro buhoro turabyizera ko bizaba byashikiye benshi bashoboka bigahita n'abahungu bakajamo hama ibintu bikamera neza
urakoze cyane Arlette Akimana turi muri aya manywa nk'uko twabwiye w'ikiganiro muri isanga turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi gikomeye cyane kuko n'ubuzima na magara ya kazoza kejo abana nibo kazoza kejo urumva ni igikorwa gihambaye Arlette yarahagurutse akabona yuko ico yafitiye umuhamagaro cyafitiye mu mugisha no guhanura abana b'abakobwa canke abavyeyi n'abarezi kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'imibiri yabo hakiri kare kugira ngo ntibagwe mu nsanganya zo gutwara inda batifuza canke kugwara indwara zitandukanye niwe turi kumwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi banywanyi ndabwiwe ko telefone yaguye umunywanyi aherutse ariko Arlette turagushimiye cyane rero kubandanya ukora iki gikorwa zimwe mu nzitizi ubandanye guhura nazo ni kuri bande ni kubiki cyane cyane mu bikorwa urimo muri iki gihe
mu bikorwa ndimo muri iki gihe mu bisanzwe ari kubana babigeme nariko nditegura rero ko nzenda nkuko abandi babiyagiye barabisaba numve ko noza ndaja kure suke ku mutumba bandanye ubwo rugamba ego nizera yuko bizogenda neza buke buke hama nizera yuko hazoba n'abantu batuja hamwe hama tugaheza tukabandanya
kuri wewe rero kajambo kanyuma dusozera ubona ico kogwa mu bijanye n'igisata c'indero abana botangura kuri wewe kubigisha nko kuri kuyihe myaka kuri muri classe iyi tuvuge kuri wewe kugira ngo haba kubana babakobwa cyangwa abana babahungu mubona bo batandukanya mubona bo bigishiriza hamwe mu yihe myaka
aho rero ko muvuga nti hari umusinga muzerekeye muvuga nti ku gutanga izo nyigisho nyene muvuga nti
umugambi wazo ningene zo kwigishwa
ariko je kubwanje notanga icyumviro yuko bohera mu mwaka wa gatanu kubera novuga nti benshi batangura kubona ubutinyanka mu mwaka wa gatandatu bakabategura bakabashira novuga nti bakababwira yuko ari bisanzwe bakabamenyesha nyine ibigiye kubashikira kugira ngo ntibaze gutangara kubera ndi sinzi ko mumaze kubona no mu mwaka wa gatandatu hari abana batwara inda kandi benshi turabiye na ruguru hose birabaho ni ukuvuga yuko nyambare rero bashobora kuba batwara inda ni uko by'ukuri abo bana babikora niyo nyamba babikora tugerageze tube mu kuri tugerageze twugurura amaso tube kuvuga ngo yanga umwana ngo azoca ngo aja kubikora none ko asanzwe abikora none hoho reka basi tumuhe aze aba ari we azitoreramo hama tumukingire atarabijamwo guhera mu mwaka wa gatanu nibaza ko ari sawa umwana ko ushobora kumubwira ikintu amakumva amakubijyanye n'uko bo bigishiriza hamwe naho nde nibaza yuko ari buhoro buhoro kujya n'ibindi byigwa byose tubihabwa hamwe kuko najya nibaza ko n'abakurikirana nuvuga nti igisata c'ubuvuzi n'ubuganga nibaza ko twese badushira hamwe nta n'umwe basohora baragerageza kutubwira ati ubu mwese murakuze mutegereza kubyiga kandi sinibaza yuko novuga nti hageze kubyara usanze nko kuri ku bitaro hasigaye umugabo wanka ngo
ngo umugabo ngo aza kunyakira umwana nibaze yuko ni bya twese byategeza kuba ibintu bisanzwe kwara rero bivaye n'imico umva bica bigorana
eh Arlette tutarahiza tutararangiza ko dusigaje iminota mike nk'umunota umwe tanga telefone zaho umuntu ashobora kukuronka ishatse kwifatanya nawe muri iki gikorwa cyangwa kugushigikira nimero yawe ni iyi
ni 709 829 988
mu Kirundi
nimero indwi icyenda umunani kabiri icyenda umunani umunani
urakoze cyane rwose Arlette Akimana icyegera cya mbere cya Miss Burundi wo mu 2017 akaba ari mu bikorwa byo gufasha umwigeme w'umurundikazi kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'umubiri wiwe abifuza kumushikira niyo nimero niyo turamushimiye cyane twongera dushimira n'abanywanyi bishwe rya Amerika bahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika.
Du shimiri Oriane Tangishaka hije kudushikiza kiganiro.